kumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanye inshuti zacu ndabashuje cyane mwabonye butandukana ikaze kuri radio yanyu ijwi rya America. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda ubu muratwumvira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora Voice of Muhabura. Naho mu Rwanda nkuko bisanzwe muratwumvira kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya America. Njuti zacu nkuko muyimenyereye turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Naho guhera saa 12 ni ikiganiro cy'umuziki. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda aho mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburasirazuba abakoraga ubucuruzi buto buto bwambukiranye imipaka n'abahoze bakorera indi mirimo itandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basaba leta nabo kuborohereza kwambuka no gukomeza imirimo yabo yari batunze nk'uko yabikoreye abanyura ku mupaka wa Rubavu Goma. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima araduye inkuru irambuye.
Hari ukuntu wagendaga ukajyana ibicuruzwa bitarangira ukabibitsa, bafunze ku mugoroba ibicuruzwa benshi byasigayeyo. Aba wari wahaye amadeni n'undi baraza bagafata.
Ni umwe muri abo bahoze bakora ubucuruzi bwambukiranye imipaka hagati y'umujyi wa Kamembe mu Rwanda na Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aragaruka ku kibazo batewe n'ifungwa ry'imipaka kubera icyorezo cya virusi ya corona.
Ari uwari watanze amadeni bagomba kwishyura nta mafaranga yabonye. Mu by'ukuri iki cyorezo cyageze ku bantu benshi. Ariko twebwe noneho nk'abacuruzi bato bato twagombaga kubaho ari uko twambutse umupaka buri munsi ushobora kwambuka ndetse byaba ngombwa ukambuka kabiri gatatu gufunga umupaka byatubereye byaraturemereye cyane. Mbega
uyu kimwe na bagenzi be bavuga ko nyuma y'aho imipaka ifungiwe bagerageje ubundi buryo bwo kujya boherereza ibicuruzwa bahoze ari abakiriya babo ngo nabo babohereza amafaranga barebe ko baramira imiryango. Gusa ibi nabyo ntabwo byabahiriye.
Twizeraga turiya tumodoka tujyana ibicuruzwa byacu n'abakiriya bacu tukavugana, ariko byashikayo abo twatumye ntibagarura amafaranga bakabamenyesha ko bazayohereza. Tugategereza tugaheba ndetse twanahamagara amatelefone akavaho.
Kurabyohereza atangira avuga ngo wanyohereje karite mbi, ngo ibiro ntibyari byuzuye, kandi mu by'ukuri iminzani bapimiragaho niyo bapimiraho n'ubundi, karite babahaga niyo babahaga, ariko kubera ko nta muntu wahigereye nakuruzi ibyo umwohereje abijora uko abyumva n'uko ashaka akabigira n'intandaro kugira ngo atakwishyura.
Si abacuruzi bato bahungabanyijwe n'ibifungwa ry'imipaka gusa, abakoreraga indi mirimo iciriritse muri iki gihugu cy'igituranyi kenshi babaga ariyo batezeho amaramuko nabo ubu babuze ayo bacira n'ayo bamira. Urugero ni nk'aba bahoze batisha y'amasambu yo guhinga batabonye n'uko basarura ibyo bari barahinze mbere y'iyaduka ry'icyorezo cya COVID-19.
Ubu twarahombye cyane nk'ubu bandi imirimo ibiri muri Kongo narihingiyeyo ntacyo nigeze nkurayo kubera indwara. Kwakomye n'amashyi ariya kuri duane titi nyabuna ni muduhe iminsi ingahe dusagura imyaka, ariko turebe ko twakurayo n'imifuka ingahe, umuntu yakureye n'imifuka ingahe. Abategetsi bacu baranga ngo twakora dukura y'indwara ikaturimbo. Ubwo rero ibyacu byariwe n'abakongomani nicyo gituma inzara itwagaganije gutya.
Abantu uko mubabona gutya ntibakirya, nanjye ndi umukecuru sinkibona icyo nkoraho. Ni ukugenda nzunguruka gutya kugera nihisha abuzukuru mu kanya bataza bakambaza ati mawe watetse iki.
Mu gihe inzego z'ubutegetsi ku ruhande rw'u Rwanda n'urwa Kongo ziheruka kugirana ibiganiro zikanzura ko habaho uburyo bwo korohereza abacuruzi bambukiranye imipaka hagati ya Rubavu na Goma, aba nabo barasaba ko batekerezwaho.
Icyadushimisha ni uko babigenza kuri abagenjeje Goma bakagira umubare nibura w'abantu bakeya bazajya bambuka bakagenda baherekeje ibyo bicuruzwa. Icyo gihe byasaba ko bafata kuri buri bicuruzwa buri igicuruzwa kikagira itsinda, niba ari abamata bakagira itsinda ry'amata, iry'imbwija, iry'isambaza, iry'ibirayi, bityo hakaboneka abo bantu. Byadufasha rwose kandi byagerageza kugabanya ubukene abantu bafite.
Korona koko bagikomeza bagafungura indwara zari kutwica, ariko muri iki gihe biri koroha gutya bakadufunguriye nibura tukajya tugenda umwumwe, ariko tukajabuka tukajya kora ko twakorona bikiya byo kure.
Nibyadukundiye kumenya icyaba giteganyirizwa aba baturage ba Rusizi bahoze bakorera imirimo mu gihugu gituranyi. Inshuro zose twagerageje kuvugisha ubutegetsi yaba ku rwego rw'akarere yewe n'urw'intara y'uburengerazuba ntibyadushobokeye. ku mirenge 18 igize aka karere ka Rusizi 13 muri hani mbibi n'ibihugu bya Republika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi ndetse benshi mu bayituye bashakiraga imibereho muri ibyo bihugu bituranye mu gihe imipaka yabagari nyabagendwa by'umwihariko imibare y'inzego z'ubutegetsi igaragaza ko abakoraga ubucuruzi buto bwambukiranye imipaka hagati ya Bukavu na Kamembe honyine bagera hafi ku 508 ibyumvikanisha ingaruka ifungwa ry'imipaka ryagize ku batuye aka karere cyane cyane abamikoro make. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika noneho tujye mu Burundi. Abagendana ubumuga bwo mu mutwe bariyongereye muri iki gihe mu ntara zo hagati zo mu gihugu. Ikigo kivura indwara zo mu mutwe cy'Igitega, umurwa mukuru wa politiki, kivuga ko kimaze kurengerwa n'ubwinshi bwabo. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Eloge Wilika Neza.
Batazahuna kataruje no munyagihugu wo muri zone Nyabiraba muri commune Gishubi mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi afite umwana yiga muri kaminuza ariko yagize ubumuga bwo mu mutwe asigura ko bizinze rwose kuvuza umugwayi agenda n'indwara zo mu mutwe yemeza kandi ko zizigira imiryango ari nkokora
maze iyinga byose n'imisi itanu ngaha ibazo duhura nuko iyo tugwarije ngaha harazimbye cyane ntoba munsi y'ibihumbi 500 iyo bagukontoroye urumunyagihugu rero udafisi inka cyangwa icugurisha nirazima amatongo acahera twayamaze kandi ugowe naho ugiye kurondura umuntu akugurira itongo aho boguhaye nk'imiliyoni 2 baguha nk'ubwo buhumba 1,300,000 aha nta matongo tuzosigarana
iyo ngorane na Desireman irakiza turuka ku mutumba wa Rukoba muri komine Gitega arayemeza asaba leta guha uburenganzira ikigo cy'Igitega kwakira abivuza akoresheje ikarita ya mituweli
indwara z'abagendana ubumuga bwo mu mutwe imiti yazo irazimbye cyane hama rero n'ikindi gihambaye cyane ngaha nta mituwele bakoresha ariko nko muri centre ka Bujumbu barakoresha mituwele rero je wico nosaba kanini nuko izingwa zo mutwe ntizigira umukozi wa leta canke na ari wese arashobora kuzigwara bokorohereza abajejwe ibitaro kugira ngo mituwele ishobore gukora iyi miti mu bitaro vya leta kenshi ntayo dushobora kuronka
uretse uburyo bwinshi bukenerwa hari n'abarwayi ibintu ubwa canke bagahariga ibivomo n'ababo nkuko byemezwa nari na Jimi Imana afite inshuti yahebwe n'umunega
kubati myaka aranka kukira mugaba haparamuta ubu abakwase wiwe nawe n'umuntu ntaho nikora ni menshi gose mugaba yarakoresheje haparachoka haparamuta cyane ubundi mugore ashaka imiliyoni 3 ziramaze guhera kuko ni Bujumbura yaramujyanye biraha
Diana Nsabimana wo muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya ihanuye na Gitega nawe yagwaje abantu babiri asaba leta gufasha imiryango kuri igice kimwe cy'amafaranga bagwaye bivuza ko
ibibazo tubona nuko abantu bakontaga bari ha amahera menshi nk'ubu twebwe tugwaje abantu babiri bizotukora kuri twasaba yuko leta yogira amapurosa ntaje ifashishije abantu kuko abenshi ngahaye kugira barihe bararya inka bararya ibibi bikora ku itongo bari bafise kuko abagore bo mu mutwe icyo turiko turabona abo bavuye barakira bagataha bameze neza abagore nabo bari mu ibarabara nabo nyene babuze kibafasha
abandi bagwaza bo basaba ko ababo bavurwa ku buntu nk'uko bikorerwa abagore bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka 5
botumirira mate bakaraba yuko twovuzwa ku buntu izi ngwara zikaje mu bintu leta ishobora kwitaho nka kujya ku gitundu
Ariko asari ko batabara batupuriza ku buntu kubera ni ngwara idakira nawe n'umuntu aguma arara mu ishyamba hirya no hino abantu bakaguma bakubita tugasaba n'abantu batitwararikamwe n'abo bantu ko babaha agaciro kuko arashobora kuca mu ibarabara bakamutera amabuye ngo uhe ngo ujye wa musazi nawe n'ubwo yaba ari karagira mitende ka kantu gaca kava gaca asubira gukikumwere
leta nirabidufashe iyi ngwara bayivure ku buntu nguko uwo mukuru w'igihugu nye n'icyubahiro uyu yaraye yigiriye yari yavuze yuko abagore bavyara ku buntu abana bakiga ku buntu n'iyi ngwara nibarabe n'ukuri irasinzikaje twebwe abanyagihugu iradusinzikaje gusa ntashobora kumurungika yo wenyene bica bijana n'uwo mugwaza nuko niko bimeze ngaha twebwe turagowe umenga imana yaradusobanuye usanga yishira ku muntu yishira ku muntu turi n'umutima uhagaze gose ntibura iyi ngwara idakira naho utanga amahera mu minsi mikenya usanga umuntu yasubiriye gufatwa akagwaruka asubira ukagaruka
Furera Delema mpindo bwengarongo ikigo kivura indwara zo mu mutwe ku mugwa mukuru wa politiki Gitega yemeza ko icyo kigo kitagira isaganirizo kandi ko abagwayi bakomeza kwiyongera ikiriko abana benshi muri bo bakaba batishoboye
izindi ngorane nuko abagwayi benshi ari bantu nikora badafise uburyo hanyuma baraza bakatwitura bakabura uburyo gutanga kugira ngo baronke serivisi zo kubavura amakindi nacyo n'imiti kubera iyi coronavirus imiti iratugora kuronka niyo tuyironse tuyironka izimbye
onetse kwandugira barya muganga rongo ya karere kumvuzi ka gitega ya bwihu rya America ko abagwayi bonetse byukuri bava mu muryango y'abantu aho nikora abazahirizwa
ikintu bari intwaro abantu nikora barabaye impapuro zemeza ko ari abantu nikora amakorana n'ibigo bya CDF se kandi kugira ngo abantu nikora bafashwe kuronswa uburyo busanzwe butegekanwa mu bushikiranganji bubijejwe kwitaho abantu nikora bagaheza bakorana kugira ngo baronke uburyo bw'abantu nikora aho dusanzwe tunafashanya na twebwe ku byo bigo bya CDF se n'ibya leta byene turakorana kandi tugakora mu runani kugira ngo ushoboye kuba adashoboye kuronka uburyo kwivuza ashobore kuvuga
ubushakashatsi bwakozwe n'abahinga bizurijanye no kurwanya indwara zo mu mutwe bwerekana kwiparanga rimwe rishyizwe mu gisatatu kuvura bene izo ndwara byunguka inshuro zitanu zose hafatiwe ku byo abakiriya baheza bakungura igihugu n'imiryango eroje wurika neza ijwi rya Amerika
nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
Hanyumuntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyumuntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyumuntara ni cyanyu
Amakuru tubafitiye mu karere k'ibiyaga bigari turayahera mu gihugu cy'u Rwanda havugwa umuriro wadutse kuno wa gatanu mu isoko ryo mu gakiriro ka Gisozi amatohoza yicateye uwo muriro aza yatanguye nk'uko polisi y'u Rwanda imaze kubitangariza mugenzi wacu Assumpta Kabuyi yadukurikiraniye ino nkuru
mu rukerera rwo kuri wa gatanu inyubako yo mu gakiriro ka Gisozi izwi ku izina rya Duhahirane ni mu karere ka Gasabo yafashwe n'inkongi y'umuriro Hahi igice cyo hejuru iyo nyubako gisanzwe gicururizwamo imyenda imifariso icyumba gikorerwamo ubudozi ahari ububiko bw'ibikoresho by'ubwubatsi ndetse n'icyumba kirimo ibikoresho bya muzika Bwana Dusabeze Emmanuel umuyobozi w'ikoperative ikorera muri iyi nyubako atangaza ko kugeza ubu hataramenyekana ibyangirikiye byose muri iyi nkongi y'umuriro ariko asobanura bike mu byo bamaze kumenya
muri aka kanya ntabwo nari menya ariko nkurikije nyirabyo warufitemo stock hano bavuze ko harimo stock igira ko hafi kuri miliyoni ijana na mirongo itatu harimo insinga harimo amagurose harimo n'ibindi bikoresho bigera nijo hanyuma hari n'abantu rero bafite amamashini amamashini adoda ibikoresho byose yaririmo nabo bashobora kuba bahishije nk'ibintu bigera kuri hafi miliyoni
Iyi nzu yubatswe n'ishyirahamwe Duhahirane ifite ibyumba 180 yubatswe ku mafaranga y'u Rwanda arenga miliyari. Umuyobozi w'iri shyirahamwe agasobanura ko kugeza ubu ishami rya polisi rishinzwe ubutabazi ryabashije kuzimya ibyumba bitandatu byari byafashwe n'iyi nkongi umuriro utarabasha gukwira mu nyubako yose. Uyu muyobozi asobanura ko yaba inzu cyangwa bamwe mu bayikoreragamo bari basanzwe bafite ubwishingizi ariko hari abandi bakoraga badafite ubwishingizi bo batangaza ko binjiye mu gihombo gikabije ntibifuje kuvugana n'itangazamakuru kuko bari baguye mu kantu kubona ibyabo bikongoka
ntabwo mumbaza ko mumba bati nabana wabo mufotore mwandike ibyo murira hari mwese mwihangane namwe kuko kumuntu urabona yabo
Kugeza ubu cyaba cyateye inkongi y'umuriro ntikiramenyekana umuvugizi wa polisi y'igihugu Jean Bosco Kabera yabwira Radijwi rya Amerika ko iperereza ryatangiye ariko hataramenyekana imvano y'inkongi si ubwa mbere agakiriro ka Gisozi gafashwe n'inkongi y'umuriro kuko mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka kari kahiye ubuyobozi bw'umudugudu wa Kagari inyubako irimo bwasobanuye ko imitungo y'abaturage yahiye ifite agaciro gasaga miliyoni 80 Assumpta Kabuyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Banywanye bakunze ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,350,15,400,675,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 60,940,000 igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi 13,630 ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye ko mwitabira ibiganiro byacu.
Tukiri ku makuru avugwa mu Burundi, bimwe mu bibanza byahora bihurumbirwa n'ingenzi muri ico gihugu zugarije n'ubukene bwatewe n'uko ababigendera bagabanutse bivuye kwiza ca virusi ya corona gikomeje guhangayikisha isi yose. Ino nkuru ijwi rya Amerika ryateguye rice ku bakunzi bayo murayisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Kimwe mu bibanza byahora vyakira bamukerarugendo batari bake cyahuye n'ingaruka zikiza coronavirus ni kigabiro cy'ingoma cyo mu Gishora, komine Giheta, intara ya Gitega, hagati mu Burundi. Icyo kigabiro ni cy'umwami Mwezi yahungiye ko avuye muramvya asugerejwe n'abadagi. Muri icyo kibanza ingenzi zikunze kwakirwa n'umurisho w'ingoma z'u Burundi. Oscar Nshimirimana, umukuru w'abatimbo bo mu Gishora, avuga ko ingenzi zagendera zagabanutse cyane kuko benshi mu banyamahanga binjiza amafaranga menshi batakiza, bikaba ngombwa ko bakira Barundi gusa, ariko nabo nyene akavuga ko bagabanutse ugereranije n'imbere yuko coronavirus yaduka.
Ubu byaragabanutse kubera iyo ndwara coronavirus byarapfungutse gose, nabirya bintu byabaye baciye bugara ikibuga c'indege. Ingenzi rero ubu ntizishobora kuza, ariko rero haca hagenderwa n'abene igihugu bo nyene. Ubwa mbere hoho ni kuri baraza cyane, ugasanga turavuza kabiri, gatatu, kane, hakirirwa hasharije hari ingenzi nyinshi. Ariko uno munsi haza nyene abo muri zino ntara zitandukanye z'u Burundi. Uno munsi twebwe nyene tuca twiyaranja tukaraba nyene ingene duhenda nayo ubundi kweri ntihakigenderwa cyane.
Uretse icyo kigabiro cy'ingoma cyo mu Gishora cyugarijwe n'ubukene kubera kubura ingenzi, n'ingoro y'iratiro ry'akaranga ku Burundi iri mu gisagara cya Gitega, naho nyene bavuga ko kuva coronavirus yadutse ababagendera bagabanutse cyane, haba abanyamahanga cyangwa abarundi. Pascal Ndayisenga arongo yongoro yiratiro ry'akaranga k'abarundi.
Mu mwaka w'ibihumbi 2019 twashoboye kuronka abantu 2,669. None rero byarahindutse, ni ukuvuga ko mu kwezi kwa gatandatu twarose abana 220, kandi twahora turonka abana barenga 800 mu kwezi kwa gatandatu. Twahora turonka abana 600 kwa gatandatu uko indwi, ibintu bene n'ibyo. Urumva rero corona yadukoreyeko cyane, gushika no kuri isate ko turavugana ukwezi kurahera tugasanga twarose abantu 40,000-45,000. Dr. Girimana rero nabo ntibaba baboneka, ni kubera ko ubu Abarundi barijukiye cyane ibintu byabo. Zatubona umuvyeyi yazanye abana ati je abana barandembeje, baguma bavuga tuje kuraba ibintu biri muri mizi. Nabo bake rero ni kubera umwete n'ubwira novuga inguvu abadutwara bashizemo, baguma berekana karanga imico y'Abarundi.
Pascal Ndayisenga avuga ko kugabanuka kw'ingenzi z'abagendera byatumye icyo kigo kigira ubukene bwinshi, kuko ahanini mu kwikenura bakoresha uburyo buvuye mu ngenzi.
Murabona ngaha iki kigo leta nta mafaranga bimwe bita subside, no kuvuga amafaranga yo gukora ibikorwa by'ubuzima bwa misi yose iduha. Hano leta yayiduhaye ni ukuvuga ko twateza gukoresha iyo ngaha nyine. None rero biragaragara muje butumbera uru rugo mugishika ku ibarabara, murabona aho leta mu 2010 yatanze amafaranga ashika miliyoni 4 kugira ngo igire jardin public ahantu hasa neza imbere ya mize. Kubera ko bitwara amafaranga menshi, ishuko rimwe irikugwa make irikugwa 15,000, hanyuma rero kuharima murabona ibintu n'abakozi byose byarahagaze, murabona uko hasi. Utwo turonka ni jiste kugira isuku ngaha, kuri ha ibintu bijanye na regide zohagize ico nokara, mbega habaye inama Bujumbura ituma ko umu umushinguzi nta tike aza gusaba Bujumbura no kuvuga Gahamba yahora yikora kuvyo ngaha none wewe rero inama ibaye Bujumbura turindira ico baturungikira ku mbuga nguruka bumenyi kupfera kutarogira taronka ico twikorako izo ni ingaruka rero zo za corona COVID-19
Naho bimeze gutyo imakire ndabaneze umushikira nganje araba ivyubukera rugendo mu Burundi avuga ko igisata cico gisata cubukera rugendo mu Burundi cyafashwe minenegwe ariko leta iriho igiye kugishiramwo inguvu kugira ngo ico gisata naco nyene kinaguke gishobore kwinjiza amafaranga menshi mu kigega ca leta
tuzogerageza kugira ngo natwe turabe yuko dushobora kunganya n'ibindi bihugu byo muri kano karere kenyibeshejweho amafaranga menshi leta ikoresha harimo ibiva mu gisata c'ingenzi biriya bihugu by'Abarabu Maroc Tunisia Algeria igisata kinini c'amafaranga va mu ngenzi n'ahandi hose nahijya mu gihugu cy'u Rwanda nabonye n'ubu barateje imbere igisata c'ingenzi hanyuma rero natwe tukabona yuko turiko turatera inyuma dukwega amaguru cyo gituma dutegeje gushira mo ingufu zose kugira ngo iki gisata cingenze natwe tugihe ikibanza kinini mu butunzi bw'igihugu dushaka kwiga igisata gifata ingendo ya mbere muri ekonomi y'igihugu ico bita PIB no kuvuga ubutunzi bw'igihugu bwose mu bisanzwe twebwe ngaha twari bagira iki gisata togi tima tuzo kiduka kadoshikana nk'ibice 20% by'ubutunzi bw'igihugu bukava muri ico gisata hariho ibibanza byinshi by'ingenzi bitari byegukiye ubushikiranganje turongoye mugabo ubu byose bigiye kuja bari twebwe tubiraba dufatanije nayo makomine nayo maprovince n'amahoteli gushika ubu batubwira ko ibyo bibanza bingana n'ijana na 20 birenga
uwo mushikiranganje avuga ko hamwe abagwiza tunga boshira imitahe muri ico gisata yoze birasahiriza mu kukinagura
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dusure gato mu gihugu cy'u Rwanda imbere guhava duhana agahindukira ikigo Maison Shalom cahagaritse imfashanyo yo kwiga bourse d'études mu Gifaransa ku banyeshuri b'impunzi z'Abarundi bagera ku 100 biga muri za kaminuza zitandukanye mu Rwanda iki kigo gifasha impunzi z'Abarundi gisigura ko abo banyeshuri bace kubiri na karanga mutima kigendera ko abegwa nino ngingo none bayivuga kwiki mugenzi wacu Pierre Claver Nyunguru arabigarukako
abegwa niyo ngingo bose hamwe barenga gato 95 n'abanyeshuri b'impunzi z'Abarundi biga mu bigo bitandukanye bya kaminuza mu Rwanda cyane cyane muri Nes Ruhengeri iri mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajaruguru ahagaritswe imfashanyo z'abarenga 50 abandi biga Igwamagana Ikigali Ikibungo Igitwe n'ahandi Vyose vyatanguye aho impunzi z'Abarundi zitanguriye gutahuka mu kwezi k'umunani guheze ico kigo gisegura ko cashimye gusubiramo urutonde rw'abahabwa izo mfashanyo zo kwiga kugira ngo ntihagire abarihigwa kandi bagire batahuke batazurangiza umwaka w'ishure nk'uko ubuyobozi bw'ico kigo bubisigura bwongera ko kw'ivyo bibanza byoca bijamwo abandi gucyo abafashwa bakaba benshi ni mu gihe abarenga 10 biga canke barangije kaminuza barihiwe na Maison Shalom maze guhunguka Abanyeshuri bose baciye basabwa kwandika amakete basubira gusaba guhabwa agafashanyo umwe wese akandika kugatwe kiwe akagaragaza ko azobandanya yiga kugira ngo ico kigo kimurihire. Abanyeshuri baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko batashimye iyo ngendo kuko kubwabo umwaka w'ishuri batanguye utari bwahere. Iyo nyifato y'abanyeshuri ikigomezo Shalom kibarihira amafaranga y'ishuri kivuga ko yagitangaje kuko kubwacu ari kuneza gizo mpunzi z'abarundi zagiriwe amahigwe yo kwiga kaminuza. Mu makete abo banyeshuri banditse Ijwi rya Amerika rifite ikopi ikigomezo Shalom kivuga ko batukanye bakandika bimwe mu makete hafi nka bose kandi umwe wese yategerezwa kwandika ku giti ciwe. Kinavuga kandi ko baciye kubiri na karangamutima hamwe n'amahame ico kigo kigenderako. Ubuyobozi bwa Mezo Shalom bwaciye bwandikira abo banyeshuri kwagafashanyo ko kwiga bahora baronka gahagaze. Abo banyeshuri bavuga ko iyo ngingo ifite ingaruka mbi nyinshi kuri bo. Rock Bideri n'umuvugizi w'abo banyeshuri biga muri za kaminuza bahora barigwa na Mezo Shalom.
Inkurikizi novuga ko ari nyinshi cyane turavye nk'ivyo twahozemo byo twagiye turacamo mu gihugu cacu bikaduhungabanya mu myigire tukaraba ubuzima twagiye ducamo tumaze kuva mu gihugu tukagera mu nkambi y'imahama bwasa naho nabwone bwaduhungabanije. Ibyo byose byaduteye ibikomere none iyi ngingo inkurikizi tugize ko ije gusongera isibe cyane na cyane cyane ko benshi muri twebwe bari bagifise ibisebe. Rero twabonye iyi ngingo ije gutuma dutakaza icizere cy'ubuzima kandi twari dutanguye kubona ko tugiye kubona imbere heza, tugiye kubona uko tugiye kubaho ubuzima bugahinduka ariko bidusubije inyuma.
Ikigomezo Shalom kibifuriza amahigwe mu kuronderera ahandi imfashanyo yo kubandanya amashuri yabo ya kaminuza. Naye ikigo cahora kibarihira kibagiriza ko baciye kubiri na karangamutima n'amahame yaco bobo bavuga ko batazi neza ico bazize bagasaba ico kigo canke n'ubundi mugira neza ko bubafasha kugira ngo barangize amashuri yabo.
Kucerekeye ikriteri zakurikije kugira ngo ihagarikwa rya buruse ribeho gushikisa tuvugana twebwe nta makuru namwe tubifiseho ntituzi cyabiteye. Rero twaragerageje no kwandikira ubuyobozi bwa Mezo Shalom ariko gushikisa ha nta gisubizo twigeze tubona uretse kubona ubutumwa buhagarika ama bourse d'etude yacu. Icyo dusaba, turasaba ubufasha bwo kugira ngo dushobore kubandanya amashuri yacu ntacikire ahantu yarageze kandi twari tugiye kuyarangiza. Turasaba kurenganurwa tukongera tugasaba isobanuro zicatumye iburse ihagarikwa.
Umufasoni Marguerite Barankitse yashinze ico kigo Mezo Shalom yishuye Ijwi rya Amerika ati igiti camwe ivyamwa vyinshi kandi vyiza nica abantu batera amabuye. Yemeza ko ico kigo kitazohagarika umugambi wo kurihira abana b'impunzi z'abarundi biga mu gihe nk'uko abivuga bogira inyifato nziza. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 ico kigo kimaze kurihira no kuramura imikangarire ng'amajanane yarangije kaminuza. Abandi nabo bariga canke bararangije amashuri yisumbuye, abenshi muri abo nabo mu ikambi y'impunzi ya Mahama. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Maniyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Akabinonga duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Dushimire abagize uruhara bose ngo gitegurwe congere kibashikire kuri micro mari 10 na Joie Diane ni nahazwe amajwi yacu yose yegeranijwe na Macbile ya Bero. Twemi ku izina rya bagenzi bacu tukaba tubikebanuye tubifuriza kuranirwa mu byo murimo byose naho gutaha.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu, mufashe dushimire bagenzi bacu batugejejeho amakuru n'ikiganiro iwanyu mu ntara mu kanya gato cyane muri uvi ikiganiro cy'umuziki cya buri wa gatandatu guhera saa 12. Maze rero mugire w'ikindi nzi